Iyi ni Radyo İzmir de Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri kitondo cyo ku munsi wa kabiri tariki 29 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2019 kuri micro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Abanyeshuri 380 b'Abanyarwanda biga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bakangirwa gusubirayo bagiye gutangura kwigishwa icyongereza.
Icyo nasaba n'abayobozi mudufashe. N'amafaranga tuzayishura nawe tubuze amafaranga turashaka education ifatika.
Uyo ni umwe mu bavyeyi b'abanyeshuri b'Abanyarwanda biga amashure mu gisagara cya Goma. Mu Burundi muri zone Muyira muri komine Kanyosha havugwa ifatwa ry'abantu 22 ni nyuma y'ikomereka ry'umuyobozi wa zone Muyinga yarashwe n'abantu bataramenyekana. Yamara imbere yuko dushika kuri ayo makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze. Fidel kanda kosore gatoni muri zone Muyira ntabwo ari zone Muyinga. Mu makungu turayahera muri Amerika, abazimya imiriro muri leta ya California bariko baragwana n'imiriro mishasha yadutse jo ku munsi wa mbere mu gisagara cha Los Angeles. Akarere ka Los Angeles kafashwe ejo ku munsi wa mbere kakaba karimo amazu azimbye cyane kandi ibihumbi by'abanyagihugu bahisemwo guta ingo zabo. Umukinyi rurangiranwa w'umupira w'amaboko basketball LeBron James asanzwe aba muri ako karere yavuze ko yahungishijwe hamwe n'umuryango wiwe. Abategetsi ba leta ya California bategetse ku munsi w'Imana kw'iyo leta ishirwa mu bihe bidasanzwe kubw'iyo miriro. Muri Amerika kandi abashinga amateka bose umutwe w'abadepite bazotora ku munsi wa kane mu ntumbero yo kwemeza biciye mu matora ku gutanguza amatohoza ku byaha Perezida Trump akekwa ko. Perezida Trump hamwe n'abarepublikani bamushyigikiye bamwe bavuga ko ayo matohoza ariko akorwa mu buryo buteye kubiri n'amategeko kuko yamabera mu mwiherero kandi ataremezwa n'abashinga amateka umutwe w'abadepite. Abademokrate bariko baratohoza nimba Trump yarahagaritse imfashanyo z'amafaranga genewe Ukraine mu gusaba ko Perezida Zelensky abanza kwemera ku mugaragaro wo gutohoza ku bademokrate no kuri Joe Biden ndetse no ku muhungu wiwe. Mu karere ka Afrika sentare ya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo jo ku munsi wa mbere yaraciriye umunyoro wo guherayo umusirikare yagirijwe guhagarikira ibikorwa bigayitse byo gufata abantu ku nguvu baharurwa mu majana barimo n'abana mu buseruko bw'ico gihugu. Frederic Masudi Alimasi azwi ku izina ry'amatazirano ya Coco di Coco hamwe n'abandi bagabo babiri bagirijwe gufata abakenyezi ku nguvu kuboreza abantu gufa kubica gufunga hamwe no kubasambanya. Coco di Coco yari arongoye umuhari witwaje ibirwanisho witwa Raia Mutomboki muri Kivu y'umanuko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu karere ka Amerika imyerekano yo kuyamiriza Perezida wa Bolivia yarabandanije jo ku munsi wa mbere ihagarika imirimo ku murwa mukuru La Paz. Bavuga ko amatora yahaye Perezida Evo Morales gutwara ikindi kiringo kigira kane yabayemwo ubusuma. Abashinga amateka batavuga rumwe n'ubutegetsi bahamagariye abayoboke babo kubandanya imyerekano gushika amatora asubiwemo. Nayo Morales yavuze ko iyo myerekano ari umugambi wo kumukura ku butegetsi uriko urategurwa. Ahandi havugwa imyiyerekano ni muri Shiri aho abanyagihugu bihereje amabarabara kandi ejo ku munsi wa mbere naho Perezida Sebastian Pinera ari mu twigoro two guhindura leta kugira ahagarike ugo ruhagarara rwa politike. Perezida Pinera yahinduye abashinga amateka 8 bose ejo ku munsi wa mbere kugira arabe yuko ubwo ruhagarara go cureha. Iyo myerekano yatanguye ku itariki 18 z'uku kwezi kw'icumi inyuma yaho leta idugirije ibiciro byo kwiyunguruza ku murwa mukuru Santiago gushika ku bice 4%. Muri rusange abigaragambya basanzwe bayikora mu mahoro ariko harabaye ugutana mu mitwe aho abantu bashika 200 gushika ubu bamaze kuhasiga ubuzima. Tusimbiye ku mugabane wa Buraya, umuryango umwe bwa Buraya waremeje kongereza ikiringo cy'Ubwongereza cyo kuva muri uyu muryango gushika ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2010 ni mwaka wa 2020 ni mu gihe umushikiranganji wa mbere Boris Johnson ariko ararondera amatora yihuta kugira yubahirize ikiringo yavuze cyo kuva muri uwo muryango aricyo bise Brexit. Johnson akaba yasabye inama nshingamateka y'Ubwongereza kwemera itunganywa ry'amatora ku itariki 12 z'ukwezi ku 12 kuza uyu mwaka yibaza ko ashobora kuzoronka amajwi akwiye amwemerera gutsinda Brexit. Ariko kuva mu muryango w'umwe bwa Buraya k'Ubwongereza ariko bikaba bitakunze kuva mu muryango w'umwe bwa Buraya k'Ubwongereza bimaze kwigizwayo inshuro zitatu zose kuva igihugu cy'Ubwongereza cemeye kuvamwo muri kamarampaka yabaye muri ico gihugu ikaba yabaye mu 2016.
Turagushimiye Aloyce ku makuru wejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda n'umwanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahe mu Rwanda aho sentare ya gisirikare iri Nyarugenge mu gisagara cya Kigali yategetse ko abantu 25 bagirizwa kuba mu mugwi wa gisirikare wa P5 boba barapfunzwe vy'agateganyo mu kiringo c'ukwezi. Umucamanza Lieutenant Colonel Charles Madudu yavuze ko hari impungenge ku kubarekura bishobora gutuma batoroka ubutungane bw'u Rwanda bubagiriza ibyaha bigenewe gutembagaza ubutegetsi. Erika abagira ubusa dufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Urukiko rurasanga rero retired imiryango y'umudasero na bagenzi be bagomba gukomeza gufungwa mbere y'urubanza kuko badafunze bashobora gutoroka ubutabera. Icyemezo cy'urukiko bwemeye kwakira ikirego cy'ubushakiragwa wa gisirikare gisuzumye rusanga gifite ishingiro kuri bimwe.
Mu rukiko rwa gisirikare ruri Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, umucamanza Lieutenant Colonel Charles Madudu arasoma icyemezo cy'urukiko ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu gihe cy'ukwezi. Ni ku bantu 25 barangajwe imbere na Retired Major Habibu Mudasiro wahoze mu ngabo z'u Rwanda, bose bararegwa ibyaha bine biri mu mugambi wo kugira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ibyo ni ukwinjira mu mutwe w'ingabo zitemewe n'amategeko, ubugambanyi ku cyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho, kugirana umubano na leta z'amahanga hagamijwe gushoza intambara no kuri mu mutwe w'abagizi ba nabi. Byafashe byibura iminota ibarirwa muri 30 umucamanza asoma icyemezo cy'urukiko ashingiye ku ngingo z'amategeko Lieutenant Colonel Madudu kuri iburanisha. Yavuze ko bose uko ari 25 bahurira ku cyaha cy'ubugambanyi bwo kugira nabi ubutegetsi buriho.
Urukiko rurasanga hari impamvu zikomeye kubugambanya ku cyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda. Kubakurikiranwe bose kuko kugeza ubu ibisobanuro batanze bitagaragaza ko hari uwananiwe kwikora mu mutwe wa P5 ugamije kugira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda.
Uretse Retired Major Mudasiro, abandi bose umucamanza yavuze ko nta mpamvu zikomeye ko bagiranye umubano n'ibindi bihugu by'amahanga hagamijwe gushoza intambara ku Rwanda. N'icyemezo cyasomwe abarirwa 24 bahagaze imbere y'umucamanza kandi barinzwe n'abasirikare. Major Mudasiro yari yicaye ku ntebe yunamiriye ubundi agacishamo agashimashima ku kuguru gupfutse kubera bamurasiye Kongo. Mu gufata icyemezo kandi yashingiye ku kuba abaregwa 24 biyemerera ibyaha bimwe, mu gihe Meja Mudasiro wemera ko yari umuyobozi wabo yemera ibyaha byose. Yavuze kandi ko ibyaha bakurikiranywe amategeko ateganya ko bihanishwa igihano cy'igifungo kiri hejuru y'imyaka 2 maze ategeka ko bafungwa mbere y'urubanza. Meja Mudasiro urubanza rukimara gusomwa ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo yahise yaka ijambo. Ntibikunze kubaho ko umuntu ashima bamufunze igihabanye n'ibyo, avuga ko we na bagenzi be batakwishimira gufungwa ariko batanashima umuco wo kudahana kubera mu magambo ye ibyaha bakoze. Yashimye uburyo bafunzwemo,
uburyo badufashemo n'uburyo tubayeho. Turabibashimira cyane kubera ko iyo ufashwe ukitwa duyi mu bindi bihugu ubutotezwa so nkaba nshimira leta y'u Rwanda irangajwe imbere na kwa president wa Republika uburyo badufashemo biratandukanye n'ahandi uko mbizi aho dufungiye nibyo koko hakwiriye ikiremwa mu uburyo dufashwemo ntatotezwa ntatocya turakorerwa iyo byose nkaba mbishimira ubuyobozi bwa military police
Uretse ibyo Major Mudasiro yanashimye ababunganira ku byaha baregwa kandi ngo ntari kiguzi babatezeho anashimira bagenzi we bareganwa ku myitwarire yabo imbere y'umucamanza ariko anabasaba ko bazakomeza batyo asoza agira ati bisigaye byo nokubishyira mu biganza by'Uwiteka kuko niyizi kizabidukoreye imbere iki cyemezo cy'umucamanza kije kigwa mu busabe bw'ubushinjacyaha bwa gisirikare bwabasabiraga gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mu gihe ukibakorera iperereza bwangaga ko batoro ku butabera Ni mugihe bamwe mu babunganira bo basabaga kubarekura by'agateganyo kuko bamwe muri bongo bashutswe bakajyanwa mu mitwe irwanya leta barizejwe imirimo bagiraho bikabagora kwigobotora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi Meje habi mu mudasiro yemera ko yari umuyobozi wabashinzwe ibikorwa byo kubatoza gisirikare no gushaka abarwanyi avuga ko byose byahuzwaga na General Faustin Kayumba Nyamwasa wigeze kubaho umugaba mukuru w'ingabo za RDF kugeza ubu yahungiye muri Afrika y'Epfo inkiko z'u Rwanda zamukatiye gufunga imyaka 24 adahari zimurega ibyaha byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda ibyo byiyongera ku byaha 25 byose arabihakana akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki abaregwa barimo baturutse mu bihugu bya Uganda, Burundi, Kenya na Malawi bemera ko bari mu gisirikare cya P5 gihuriweho n'amashyaka 5 RNC irimo ya General Faustin Kayumba Nyamwasa bagejejwe mu Rwanda hagati muri uyu mwaka bavanywe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umucamanza bibukije ko icyemezo kijurirwa mu gihe cy'iminsi 5 ehagira ubusanzwe rya Amerika ikigali
Mu Burundi muri zone Muyira muri komine Kanyosha havugwa ifatwa ry'abantu 22 ni nyuma y'ikomereka ry'umuyobozi wa zone Muyira yarashwe n'abantu bataramenyekana benshi mu bafashwe nabo mu mugambwe SNL ni inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi bayo dusomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
Gedeon Mitabavuma arongoye zone Muyira yarashwe n'umuntu ataramenyekana mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu w'indwi iheze nk'uko vyemezwa na musitanteri wa komine Kanyosha Jean Berkimasi Munzerere bukeye ku munsi wa gatandatu abajejwe umutekano baherekejwe n'abajejwe intwaro hamwe n'ugwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bashwaye agacimbiri gweza ahabere ubwo bugizi bwa nabi hahagarikwa abantu batari bake amakuru dukura ku rubuga rwa radio isanganiro ikorera ku butaka bw'u Burundi nuko musitanteri wa komine Kanyosha Jean Berkimasi Munzerere avuga ko harabahagaritswe kumvo z'amatohoza anavuga n'ingene iraswa rya Gedeo Mitabavuma ryagenze
yari muhira hama ariko aratelefona amayinite hanyuma aramuherana cajabuka hakurya ku bumwe hari umuntu bari bafitaniye ibikorwa batuza gukorana bijanye n'amashirahamwe cagura n'amayinite amashira arataha muhira hari masaha amwe n'iminota nka 10 yo kumugoroba ageze adi metre y'inzu yo muhira arabona umuhungu hagaze ahantu yahengeye arengana aca murasubwa inyuma kumenya biragoye kuko urabona mugoroba wa 19 arenga iminota nka 10-15 nta matara ariho ico nshuro yabonye nuko yari yambaye agakofero abamaze gufatwa bashika ku 12 barafashwe nibaza yuko bazobaza kumbure harije wosanga mu babikoze muri abo bafashwe barimwo nibatohoze umwe wese ibyo bamubaza sero ibyo yishuye kuri kuzomenyekana
mu buserukizi mugambwe SNL mu ntara ya Bujumbura biyamiritse ifatwa agasakisaki ry'abanywanyi b'uwo mugambwe ngaho muri zone ya Muyira bagirizwa gushaka kugandagura uwarongo iyo zone muri uwo mugambwe bakavuga ko batangazwa n'ingene habaye ukorobanura kandi ahabere ubwo bugizi bwa nabi hari n'abandi bo mu yindi migambwe n'uri ku butegetsi urimwo bagasaba ko abanywanyi babo bore kugwa hakaba amatohoza ataho yegamiye ku rubuga rwa radio isanganiro musitanteri wa komine Kanyosha yanashikirije ko ubwicanyi nk'ubwo ku ndongozi za zone Muyira bwabaye cyane mu gihe cy'intambara Munzerere agatangazwa n'ingene bwasubiriye kandi harangwa amahoro
icyo gihe cyari gihe cy'ingwano ikomeye rwose uwera ingwano n'isiyo tukirimwo naho ubundi bwo icyo gihe abashe muri zone bakajya karere bamwe baza barishwa inyengo bashaka batanu nyene rishwe uyo bayagira nka gatandatu bagira bakureho imana yarakinze n'amanama ya minsi yose aho bibereye kwa gatandatu niyo twazindukiye turakoresha amanama abaserukira abandi nabe n'igihugu bahajya bose turababwira tuti nimurindire amatohoza icyo azozana hanyuma muri bajya bafashwe ukuri kuzoboneka abarekugwe abagize gucaha n'ivyashikisha kikabagira bahanwe
amakuru atangwa n'umugambwe SNL ku rwego rw'intara ya Bujumbura avuga ko 17 mu bafashwe muri zone ya Muyira bashikanywe mu bihero rya mpimba ku muhingamo w'ukuru w'Imana inyuma yo kumvirizwa n'inyamirama b'igipolisi kijejwe amatohoza BCR bandi batatu harimo urongoye umugambwe senere muri commune Kanyosha azwi ku izina rya Juvenal Nzofabarushe niwe bakiri mu minwe y'inyamiramabi y'ico gipolisi kijejwe amatohoza mu mugambwe senere aturukamwo bakaba bavuga ko bahagaritswe ku mitahe yo mushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Bujumbura kubera iyo dosiye nyene.
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Kuyindi nkuru yerekeye Burundi kuva ku munsi wa gatanu gushika ku munsi w'Imana w'indwi irangiye, abagize ibiro bikuru vy'urunani Senared rutavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi bari bakoraniye i Kampala muri Uganda. Muvugizi w'ugo runani Onesim Nduwimana yabwiye Ijwi rya Amerika ko bari ko barabira hamwe ukugene bazokwitaba amatora yimirije. Avuga ko bazotanga n'umukandida wabo vuba. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Iyo nama y'ibiro nyobozi vy'urunani Senared rurikiyemo abatavuga rumwe na leta y'u Burundi yabereye i Kampala mu Buganda kuva ku munsi wa gatanu itariki 25 gushika kuri uyu wa mungu itariki 27 yakoranije abavuye mu Bubiligi, abavuye mu bihugu by'akare ka Afrika y'ubuseruko hamwe n'abavuye mu Burundi. Onesime Nduwimana umuvugizi w'ugo runani Senared yabwiye Ijwi rya Amerika ko intumbero nyamukuru kwari kuraba ingene bo kwisuganya bakitaba amatora yimirije mu gihugu bahunze bavamwo yamara kugira ngo bagitabe. Hari byo
ndi dufise ishaka byo kuja mu matora y'umwaka 2020 kwaniyemeje kandi yuko ayo matora tuzoja mu runani turavise ibyo dusaba na cyane cyane dusaba yuko uburenganzira bwo gutora no kwitoza abantu babugira kumwe atawucinije uwundi tugasaba ko umutekano w'abatora n'abatorwa uwa umwe kuri bose. Tugasaba kandi cyane cyane ko abantu babanye politike bose bagira uburenganzira bwo kugira nk'umugabo imigambwe cyangwa abandi ahatuvuga nk'abahuza umugambwe CNDD-FDD basa n'abo ubutegetsi budashaka kubona ibyo dufatira, kuko mu gihe bavuga ngo barakeneye ko tuja guheraheza ibiganiro twe twagize i Nairobi ko twabarungikira abagenda ariko dushyizemo abahuza umugambwe CNDD-FDD baca bashacoba.
Abo batavuga rumwe na leta biyemeje ko bazotanga umukandida umwe abaseruka na Anisen Yonkuru yahora ari umunyamabanga nshingwa bikorwa w'ugo runani kugira ngo aje gushigikira no kunagura abaserukira ugo runani mu gihugu cy'u Burundi. Mu minsi yaze haravuzwe ko uwo Anisen Yonkuru canke utwara ugo runani Jean Minani kwa rumwe muri bo azoserukira abandi mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Nabajeje umuvugizi wa Senared ko kurungeka Anisen Yonkuru
azobambukira hanyuma ruzokwitoretsa ikibanza cy'umukuru w'igihugu canke abazokwitoza mu bibanza bitandukanye abo bamaze bamenya hanyuma mu minsi iza. Mushinga naye Anisiti niyo nkuru ngira ngo ntawe mwitiranya arafise ibindi ahamagariwe na cyane cyane gusanga abandi bari mu runani Senared bari mu Burundi basanzwe bakorera mu Burundi kugira ngo ugo runani rubandanye rutera rutsimbatara mu gihugu cy'u Burundi. Kandi turamushimiye kubera kuko yagize izo nguvu kumva ko yogenda mu gihugu cy'u Burundi akabanira n'abandi naho ibihe mubona bikigoye adufatira ko nk'abo bamenyeshamakuru bagipfungwa abanyepolitiki baturubikwa n'ibindi ariko ntaho bihuriye n'ibyo vy'abakandida.
Kugira bazokwitabe ayo matora nuko bazoba batahutse mu ntango z'uku kwezi barungitse integuza mu gihugu Anisen Yonkuru nyene kugira ngo aje kuraba ingene ibintu byifashe n'ingene bagenzi we botahuka. We nuwo bari bajanye baranabonanye n'umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu ari nawe ajeje ubikorwa by'imigambwe itandukanye. Ijwi rya Amerika ryaboneyeho akagiye ko kubabaza aho bose bazotahukira.
kubisanzwe twebwe ntitwifuza gutaha isorosoro ibintu nibije mu buryo umutekano kuri bose uboneke baze twumvikane mu gutaha yabibikunda twofasha indege imwe tugashikira rimwe koko nk'abantu bafise umugambi n'ico bafunditse kugira ngo ibintu bigihinduke mu gihugu cy'u Burundi rero umwanya ari wo wose hakitse igihinduka tuzoca tumanukira rimwe twese
abo banyepolitike hari bimenyetso babona ko bidahumuriza mu gihe atanamezi umunani yasigaye ngo amatora bifuza kujamwo abe ni nk'ifungwa ry'abamenyeshamakuru bane n'umushoferi b'ikinyamakuru cigenga iwacu basaba ko bafungurwa atagisabwe
twarashoboye kandi kwiyamiriza iryo hohoterwa ry'abamenyeshamakuru bamaze iminsi mu gasho bazira ubusa bidutera amakenga ko turabona kumenga nta shaka ryo kugurura igihugu kibinyabagendwa amatora agende neza bafise uravyo ko bitwara turasaba ko ababishoboye abamenyeshamakuru inshuti z'u Burundi ibihugu akarere abarundi ubwabo bogerageza kugondoza bajya bari ku butegetsi bakemera ko bahiganwa n'abandi atawajya wambura atawurengera n'icyo wundi
abatari bake mu batanguje ubwo runanise na red baherutse kurutera Kagere bashinga urundi rwabo bise SFOR Arusha nabo bavuga ko baharanira ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha yamara bobo bararahira bakarengwa ko batazo kwitaba ayo matora bagiriza mbere abasegaye mu runanise na red ko bashaka guhemuka kandi ko bashaka ibibanza muri leta izova mu matora y'imirije urunanise na red ngo gwemeza ko ivyo bitabaca intege Pierre Claveny Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Abanyeshuri 338 b'abanyarwanda biga muri Republika iharanira demokrasi ya Congo bakangirwa gusubirayo bagiye gutangura kwigishwa icyongereza. Kigo kijejwe uburezi mu Rwanda kivuga ko bazokwiga amezi abiri bakazotangurana n'abandi mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Ni inkuru dushikirizwa na Claude Ganza Munyamagana.
Nyuma y'amezi hafi abiri bategereje kumenya icyerekezo cy'amashuri yabo, abanyeshuri b'abanyarwanda bigaga mu mijyi ya Goma na Bukavu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bakaza kubuzwa gusubirayo kubera gutinya icyorezo cya Ebola. Ubu noneho bagiye gutangira kwigishwa ururimi rw'icyongereza n'urw'ikinyarwanda ku bana bato biga mu mashuri abanza batari bakizi. Bagombye kuba baratangiranye ishuri na bagenzi babo batangiye umwaka w'amashuri mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda. Ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB kivuga ko aya mahugurwa azatangira ku itariki enye z'ukwezi gutaha azategurira aba banyeshuri gukomeza amasomo yabo mu ndimi zikoreshwa cyane mu burezi mu Rwanda nta nkomyi. Uyu ni Bwana Irene Ndayambaje uyobora iki kigo.
Twebwe tugiye kubafasha ndetse tuzanabaherekeza muri uru rugendo. Kubaherekeza kwa mbere tuzakora nuko nyuma y'aya mahugurwa tuzabaha ibigo by'amashuri bazigamo, kandi ibigo by'amashuri bizabakira bizaba bizi neza yuko mu by'ukuri aba bana ari aho bari basanzwe biga, uretse ko na nyuma y'aho ngaho hari amahugurwa bahawe ariko nayo akeneye gukomeza gushimangirwa. Ntabwo rero mu by'ukuri uyu munsi tugiye gushinga andi mashuri asimbura ayo bigagamo, ahubwo aba bana bagiye kwiga mu mashuri yacu, ariko noneho dushyiraho umwihariko kubaherekeza mu bijyanye no gukomeza kureba niba amahugurwa bahawe y'igihe gitoya yaratanze umusaruro wari witezwe. Tuzakomeza kugenda tubasura ku mashuri. Urumva niba ni nk'umwana utaruzi ururimi rw'ikinyarwanda ku ishuri, ururimi rw'ikinyarwanda ari rwo rwigishwamo cyane cyane mu mwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Umva wa mwana n'andi mahirwe azabonye yo kuganira n'abandi bana, kuganira n'abarezi.
Bamwe mu babyeyi ariko baracyagaragaza impungenge ku ireme ry'uburezi bw'u Rwanda, bagasaba ko hagira byinshi bihinduka kugira ngo umunyeshuri ajye abafite ubumenyi koko bugendanye n'umwaka arimo. Ugaragaruka ku mpamvu yamuteye kujyana umwana we muri Congo.
Muri Congo si kuvuga ngo tubabajyanye kubera ko bishyuza amafaranga make. Umwana wanjye yari amaze imyaka itatu utazi kwandika izina, tangira premiere akadubura gatatu muri premiere, numva umujinya mujyana muri Congo. Yarazamutse arazamuka arazamuka, tumuhagaritse ageze mu wa kabiri secondaire. Azi kuvuga igifaransa, yaganira nawe igifaransa. Mu gihe atari azi igifaransa atazi n'icyongereza, umva ni ikibazo. None tubakuyeyo. Jenda bishimira mu rwego rw'umutekano kwanze cyane. Tukageramo agahinda kandi ko kuvuga si nibyo tubonye bimwe tugiye guperera ibindi bimwe. Icyo nasaba n'abayobozi mudufashe n'amafaranga tuzayishura. Naho tubuze amafaranga turashaka education ifatika.
Bamwe mu babyeyi bagaragaza ingingimira bavuga ko amezi abiri ari make ku buryo umwana yaba amaze gusobanukirwa ururimi atarasanzwe azi, akaba yarukurikiranamo amasomo nta nkomyi. Bwana Ndayambaje Irene uyobora ikigo gishinzwe uburezi mu Rwanda bavuga ko bishoboka.
Ntabwo utekereza ko mu by'ukuri hazabaho imbogamizi zikomeye cyane. Icyo nakubwira ni uko buriya iyo umwana yiga ntabwo yiga wenyine, afatanya n'abandi. Ufatanya n'abandi urugendo. Iyo uri kugenda n'abandi ahubwo ni ugenda mu by'ukuri. Bavuga ko rero ubu aba bana bagiye kwigana n'abandi ahubwo nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo banaze no muri sosiyete nyarwanda bashobore kuyibonamo kurusha uko wavuga uti noneho uburyo bigagamo ugiye no gukomeza kubigisha ukwabo.
Ikigo gishinzwe uburezi mu Rwanda REB kivuga yuko abanyeshuri 380 aribo babaruwe mu turere twa Rubavu na Rusizi mu byiciro byose by'amashuri kuva mu yabanza kugeza muri kaminuza, ariko ko bazakomeza kwakira n'abandi batari bakiyandikishije. REB ivuga ko abanyeshuri bigaga amashami ataboneka mu mashuri yisumbuye mu Rwanda bazayoborwa mu bindi. Inzego z'uburezi mu Rwanda zivuga ko ubucucike mu mashuri ya leta ari inzitizi zituma umwana kuwundi adakurikiranwa ngo basuzume ikigero ubumenyi bwe bugezeho. Kuba hakiri naho abana biga igice cy'umunsi bamwe bakiga mu gitondo abandi kigoroba nabyo bigaragazwa nk'imwe mu mbogamizi ku bumenyi bwabo, kuko bituma hari ibyo batiga cyangwa bakabyiga igihe gito cyangwa bakabyiga hutihuti bikaba byatuma hari ibyo baringaho batarabifata neza n'ibindi. REB ivuga ko aba banyeshuri barimo gushyirwa mu byiciro hakurikijwe ubumenyi bwabo kandi bakajya bahabwa n'amafunguro ku ishuri nta kiguzi batanze muri iki gihe cy'amezi abiri. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Njuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha aha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tubashimiye rero mwese kuba mwaduteze amatwi, tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Mukurindira mugira ibihe vyiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugukere igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose.